ഇനി നിജ്വി ജാമേരിക്ക. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc. turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi kwa kabiri itariki zine z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. muri kumwe na Fidel Niyongabo.
y'amazi yabuze ijerekamwe igera hakaze nk'amafaranga magana atanu niyo make.
nubwo ni ukubonayo aya mazi birya ugasanga muriye nabi cyane munabibonye. injerekani imwe izageze ejo kuko hose ashizemo nk'ubunyakuya ntawe nahaho na karindwi.
abo ni bamwe mu banyagihugu b'i Kigali bavuga ko bakomerewe n'ikibazo cyo kubura amazi ayabonetse nayo ngo aba ari mabi. iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye tuberekera kwa ko mu kanya kari imbere. reka ariko dutangurire ku makuru avuga hirya no hino. tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. waramutse neza Rosine, umwanya ni wawe, udushikirize amakuru waduteguriye.
mwaramutse Fidel, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radiyo y'ijwi ry'Amerika muherereye hose. amakuru avugwa hirya no hino ku isi. inama igiri ya 2029 iba kabiri mu mwaka y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika yatanguye Addis Ababa muri Ethiopia kuri uyu wa mbere. muri iyo nama Perezida Robert Mugabe wa Zimbabwe yashikirije ingabire y'amafaranga angana n'umuriyoni w'amadolari mu ntumbero yo gutera akama abandi ko kutazerinze amakungu. Perezida Mugabe haramutswe igihugu cya Zimbabwe kuva cikukira mu 1980 yamye ahamagarira abo bahurikiye hamwe muri iryo shyirahamwe kwibako. mwamenya ko ibice 60% by'amafaranga akoreshwa muri iryo shyirahamwe aturuka mu barifasha bo mu makungu harimwo ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya, iba nk'iyisi yose n'ibihugu bitari muri iryo shyirahamwe. uyu mwaka w'ibihumbi 2017 ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika rikeneye amafaranga angana n'imiliyoni 782 z'amadolari rizokoresha. muri iyo nama Musa Faki Mahamat arongoye iryo shyirahamwe yatangaje ko umugabane wa Afurika wugarijwe n'ibibazo by'amahoro hamwe n'umutekano. Mahamat yagarutse ku buryo ibintu byifashe mu bihugu nka Sudani y'umanuko, Somalia, Libya, Repubulika ya Centrafrica, imigenderanire itifashe neza hagati ya Djibouti na Eritrea, ibibazo byo gushyira mu ngiro amasezerano y'amahoro muri Mali aho iterabwoba ry'abajihadiste ribandanya kwibonekeza. Mamate yavuze kandi ko uko ibintu byifashe muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, Uburundi hamwe na Guinea Bissau biteye amakenga. Iyo nama itekanijwe kumara iminsi ibiri ikazokwihweza cyane cyane ibijyanye no gushyira ingufu mu rwaruka. abategetsi mu gihugu cya Niger batangaje ko abarwanyi bikekwa kuba ari umuhari wa Boko Haram bishe abantu 9 bongera banyuruza abatari bake mu gitero cyabaye mu bumanuko bw'igisagara cya Ngalewa. abo bategetsi bavuga ko abantu baje bitwaje ibigwanisho bari ku mafarasi bagiye batwaye abantu bari hagati ya 30 na 40 aha bagizwe ahanini n'abakenyezi hamwe n'abana. icyo gitero cyabaye ku munsi w'Imana. abo barwanyi bavuga ko abo banyuruje batazorekugwa bagenzi babo bari mu gasho batarekuwe. icyo gisagara kiri hafi y'icyitwa Difa ahari habereye ikindi gitero ku munsi wa gatanu na kuwa gatatu nacyo nyene kikaba cyari cyitiriwe umuhari Boko Haram. twibutse ko umuhari Boko Haram watanguye ibitero byawo mu buraruko bushyira ubuseruko mu 2009 mu nyuma wahavuye kwiragira igihugu cyose cya Niger. abanyagihugu bashika ku 20,000 baramaze kuhasiga ubuzima nayo abaharugwa mu 2,000,000 barataye izabo. umuhari Boko Haram umenyesha ko urwanira gushinga leta ya kiisilamu mu buraruko bushyira ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Amerika atekanya kubonana na Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel imbere y'uko inama y'abakuru b'ibihugu bya rutura itangura mu mpera z'iyindwi. Stefan Schäbert, umuvugizi wa Merkel, yatangaje ko umubonano wabo w'abategetsi babiri ushobora kuba ku munsi wa kane. ku rubuga rwiwe rwa Twitter, Perezida Trump yavuze ko yavuganye ku telefone na Merkel mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Perezida Trump yatangaje kandi ko yaganiriye na Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa, hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano Paolo Gentiloni. nta byinshi byatangajwe n'ibiro vyiwe kuri ivyo biganiro yagiranye n'abo bategetsi. mu kiganiro y'abamenyeshamakuru, Angela Merkel yatangaje ko ibizovugirwa muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu bahurikiye mu G20 bizoba bijyanye n'intambara barimwo yo kurwanya iterabwoba mu isi, yamara ko batarumvikana ku bindi bibazo bazoganirako. Perezida Emmanuel Macron mu Faransa yatangaje ko yiyemeje kuzokubahiriza ibyo yasezeranye mu gihe cy'imyamamazo mu ntumbero yo kuzana ihinduka muri dasanzwe muri cyo gihugu. Ibyo Perezida Macron yabitangarije imbere y'inama nshingamateka kuri uyu wa mbere. Ingingo ya mbere yiyemeje guhindura ijanye no gukura igihugu mu bihe bidasanzwe cinjiyemo kuva mu 2015. Asezerana gushiraho ingingo zijanye n'umutekano kugira hatuzwe ibitero by'abiyahuzi n'ibikorwa by'iterabwoba. Perezida Macron yavuze kandi ko leta rongoye izogerageza uburyo bwose ikinga kugira ntihagire ikindi gitero kiba. Yatangaje ko ari byangombwa ko haba kubahiriza ubwigenge bwa buri muntu mu gihe abajejwe umutekano bazoba bariko barashinga amateko ajanye n'umutekano. Abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu barasambuye inyubakwa z'amashuri atari make mu gisagara kiri mu buraruko bwa Afghanistani, bakora iterabwoba ku banyeshuri bongera bategeka abigisha guhindura urutonde rw'inyigisho batanga. Abdul Rahman Mahmudi arongoye by'agateganyo intara ya Jauzan yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibyo bitero byabaye mu kiringo cy'iminsi 10. Abategetsi bo muri iyo ntara bamenyesha ko abarwanyi b'uwo muhari bavuga ko inyigisho zitangwa zitegerezwa kuba zemewe n'uwo muhari kandi ko abana b'abakobwa batemerewe kujya mu mashure. Mwamenya ko abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu batanye mu mitwe n'uw'abatalibani mu ndwi iheze mu ntumbero yo kwigarurira igisagara cya Darzab.
Urakoze Rosine ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ni umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi. Aho ibiro by'umuhuza mu matati y'Abarundi vyatangaje ko vyifuza gutunganya ibiganiro nyenizina muri uku kwezi kw'indwi. Ivyo biro bivuga ko kutubahiriza isango ya mbere y'ukurangiza ibiganiro bitavuye ku muhuza ahubwo byavuye ku mpande zegwa n'amatati. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha.
Ibiro by'umuhuza mu matati y'Abarundi William Benjamin Mukapa vyatangaje ko imyiteguro igeze kure kugira muri uku kwezi kw'indwi hatunganywe ibiganiro bihuza impande zose zegwa n'amatati. Icyo bikoze Makocha Tembele umunyamabanga akaba n'umwunganizi yihariye w'umuhuza yamenyesheje ko atatariki ntabanduka iratogwa. Avuga ati naho imyiteguro igeze kure yo gutunganya igice cyo guhuza impande zose ntatariki turafata, ariko uku kwezi kw'indwi ntiguhera. Gusa hari ibintu ntabanduka tukirindiriye gushika ubu. Mu nteguro nuko byoba vuba tuzoca dutangura kubwira abo byega bose kugira ngo bitegure so kurangiza ibiganiro, kuko yaba leta n'abatavuga rumwe nayo ntibarahurira hamwe bose ngo baganire, ahubwo novuga ko ari nko gutangura neza rero ibiganiro nyezina. Bamwe mu batavuga rumwe na leta bari Bujumbura hamwe n'abahunze twavuganye batubwiye ko nabo nyene atasango barahabwa. Gusa bavuga ko bari babwiwe ko ibiganiro bishobora kuba mu ndwi zibiri za nyuma z'uku kwezi kw'indwi. Leta y'u Burundi nayo yifuza ko umuhuza yurangiza ibiganiro maze agatanga icegeranyo c'ivyavuyemwo. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yavuze ko vyofasha mu bindi biganiro byatunganirijwe imbere mu gihugu. Ibiro vy'umuhuza mu matati y'Abarundi byari vyihaye itarike ntarengwa yo gushika ku masezerano yumvikanywe ko na bose bitarenze ukwezi kwa gatandatu guheze. Kubona iyo sango itubahirijwe, Makocha Tembele avuga ko bitatumwe n'umuhuza. Iyo yari integuro twihaye nk'urupapuro rw'inzira rwo gukorera ko yabegwa n'amatati bose batwemerera kwicarana bakaganira, ariko murumva namwe ko ingorane zitabaye iwacu. Iyabo begwa n'ibibazo ubwabo baticaranye ngo tubafashe gutora umuti, urumva ko atakundi. Nico gituma mbona ukwezi kwa gatandatu kwarangiye ata masezerano abonetse. Nukuri iyo habamwo ugushaka kwa bose twari guheza mu kwa gatandatu, ariko naho biri uko umuhuza arabandanya akazi hawe na karere. Imbere yuko ico kiringo umuhuza yari ihaye kirangira, Mukapa yarakiriye uwuserukiye igihugu c'u Burundi muri Tanzania kundwi iheze. Ambasaderi Gervais abayeho na vyinshi yashimye kubwira Ijwi rya Amerika kuko ngo wari umubonano wo mwibanga. Gusa yemeye ko baganiriye ivyerekeye politike y'u Burundi muri rusangi. kondu heze nyene umuhuza yarakiriye intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU ku bibazo by'u Burundi. Michel Kafando yahoza atwara igihugu cha Burkina Faso imbere yuko aja kuraba umuhuza yari yabanje kugendera Burundi aho yabonanye no mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Umwunganizi yihariye w'umuhuza avuga ko umubonano hagati ya Mukapa na Michel Kafando wacimikiye ku matati ya politike ari mu Burundi n'umutiyotoregwa bihuriranye n'uko amashirahamwe ane yigenga yo mu Burundi yandikiye urwandiko umuhuza amusaba ko ivyo biganiro vyoherahezwa vuba. Ayo mashirahamwe afise amakenga ko uko ibiganiro biteba ari ku bukene bubananya bwiyongera kubera tabikogwa by'iterambere birangurwa. Gabriel Rufyiri atwara Oricome rimwe muri ayo mashirahamwe yateye umukono kuri urwo rwandiko asaba ko bikunze mu kwezi kumwe gusa ivyo biganiro vyo bavyasozerewe. Pierre Clavin y'inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Rwanda naho abanyagihugu bo mu gisagara cya Kigali batabaza inzego zibishinzwe ko bageramiwe n'ikibazo cyo kubura amazi. Icyo kibazo kibonekeza uko umwaka utashe uko ibihe by'izuba bitanguye. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi.
Ya amazi abuze je kamwe igera hakaze nk'amafaranga 500 niyo make.
Nubwo nukubona yo aya amazi biryo ugasanga muriye nabi cyane munabibonye. Nje kandi mwizagezeje uko hose ashizemo. Nk'ubunyakuya hawe nahaho na karindwe. Wejo nataza tuzabwirira.
Abana baturage bo mu mirenge ya Gahanga, Gatenga na Kicukiro yose yo mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali basobanuriraga ibibazo byo kubura amazi bibugarije. Iki ni ikibazo kimaze iminsi cyumvikana, ariko kuva mu mwaka wa 2015 hagiye humvikana abayobozi banyuranye bagenda bizeza abaturage ku kibazo cy'amazi cyane cyane mu mujyi wa Kigali kigiye kumvikana nk'amateka. Gusa imyaka ishize ari itatu ibura ry'amazi mu mujyi wa Kigali rirushaho gukara cyane cyane mu gihe cy'impeshyi. Mu minota itatu yo mu karere ka Kicukiro Ijwi ry'Amerika ryasuye wasangaga imirongo ari miremire ku mavomero rusange, mu mihanda huzuye amagare ahetse ibijerekani bijya gushakishaho amazi yaboneka. Ni ikibazo abaturage bataramenya amaherezo yacyo.
Ariko nabwo hari igihaza ari icyuka ugasanga ikwateri rimera irabara, ariko n'amazi ari kujya mu kigega.
Icyo gihe mwayabura ukagura yajerekani ya magana angahe?
300.
Iruka kuyabona kwa gatatu y'icyashi. Ufura rimwe ukozongera gufura nk'ikindi cyandima nanone amazi yagarutse.
Anganya gusa 50 ako epfo aho nturuka ni 100 n'iry'5 gutyo. Ta nabana babiri hubwo ngo nyina ndiyeranja nkaboza gufura nkabireka. Nje kandi mwizagezeje uko hose ashizemo.
Ubu yashize mu bigenza gute?
Ubwo uyafite aguma nayo tayafite arabwirirwa. Kabura ubusa nk'ubunyakuya ntawe nahaho na karindwe.
Ubu ntano waha ni naritirimwe.
Danaye kunywa ntago nayatanga.
Muske mwimana amazi?
Nese ko nanjye ntawayampa, ntawupfa kuyagura.
Nubwo abaturage benshi cyane cyane batuye umujyi wa Kigali bakomeje kwerekana ko bakomerewe n'ikibazo cy'amazi, hari abandi babibonyemo akazi. Uyu musore akura amazi mu mirenge ya Kicukiro akayajyana mu murenge wa Gahanga naho mu karere ka Kicukiro aho ijerekani imwe bamwunguramo amafaranga arenga 300.
Turacuruza aho ngubu y'amazi abuze ijerekani imwe kuyikura aho turayikura naho tuyijyana igera hakaze nk'amafaranga 500 niyo make. Njyewe ubundi amajerekani 8 afaranga 800 buri jerekani buriya ni 100. Njyewe ninyagezayo arama nk'ibihumbi 4. Ibihumbi 4
wayaranguye angahe?
Nayaranguye 800.
Ni ukuvuga ngo mwebwe iyi mpeshyi irabaryohera?
Turyohera nta kibazo rwose kuko natwe no dukora amafaranga yabonetse.
Buri mwaka abayobozi banyuranye bakunda kubwira abaturage ko biteguye gukemura ikibazo cy'amazi kigasigara ari amateka. Mu mwaka wa 2015 imibare yatangwaga na Minisiteri ishinzwe iby'amazi yagaragazaga ko Abanyarwanda bangana na 76% aribo bagerwaho n'amazi meza. Byari biteganijwe ko mu mwaka wa 2018 amazi meza azabageze ku baturage ku kigereranyo cy'100%. Ugeranije n'uburyo amazi akomeje kuba ikibazo mu mujyi wa Kigali, ntawakwizera ko intego yo kuba amazi yageze kuri bose mu mezi atanu asigaye byaba bishobotse. Umujyi wa Kigali uherutse kubwira abayobozi b'inzego z'ibanze kuva ku mudugudu mu nama yari yabahuje ko bitarenze ukwezi kwa munani amazi azaba yabagezeho ku bwinshi. Uyu ni umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ubukungu Gusabizwa Parfait.
Amazi ikibazo kiri ahantu henshi hatandukanye mu mujyi wa Kigali. Iyo urebye mu bice bya Kicukiro, hari abandi ba Gikondo, hari n'ahandi hatandukanye haki ikibazo cy'amazi. Ariko nk'uko mubizi mujya mukurikirana amakuru, hari urundi ruganda rurimo rurubaka ruzarangira mu mpera z'ukwezi kwa munani, ndetse amatiyo ubu azajyana amazi amaze kurenga Mont Kigali atangiye kumanuka kugira ngo azajye ahantu hatandukanye. Tubaza rero ko mu mpera z'ukwezi kwa munani tuzaba dufite ndetse n'amazi arenze ayo dukeneye mu mujyi wa Kigali.
Minisiteri y'ibikorwa remezo isaba abatuye umujyi wa Kigali badahura n'ikibazo cy'amazi kutasesagura boza imodoka, buhira ubusitani cyangwa uturima tw'imboga, bakayakoresha bazirikana n'abandi baturanyi babo bagerwaho n'amazi make. Asumta Kabuye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Umutaliyano yigeze kuba ari umuganga avurira mu bitaro Kira i Bujumbura yaragandaguwe asogoswe imbugita. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye yabwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije ko amatohoza yatanguye. Reka tumutega amatwi.
Iryo baragaguye kare mu gitondo aho igipolisi cyashikanije gisanga umuntu yamaze kugandagura washinitse inkota mu mutima. Cyaciye rero gifatangura amatohoza, cyamaze gufata abantu harimo umupfasoni babana yitwa Shizabiane. Hariho n'ubundi mupfasoni yari yaharaye nawe nyine yafashwe. Hariho n'abakozi bashaka kuri batatu bakora muri urwo rugo bafashwe, akaba ari n'umunyezamu wundi yamaze gufatwa. Abo bose yafashwe ku mva z'amatohoza. Ariko uyu Diane Ciza bayasanzwe babana. Amakuru igipolisi gifite nuko cyamenyeshejwe nuko batari babanye neza, kandi yari imbere y'uko agandaguza yari yaramaze no kubwira abantu yuko yaragize iminsi ateze ubwoba n'ubu mupfasoni nyine ubwoba bw'uko ashobora kumwica. Ntabwo bijya mu ngiro. Ibisigaye uko bigikwiye kuzamenyekana nyuma y'amatohoza.
Igihe uyo mutaliyano agandagurwa, uyu mupfasoni yari muri iyo nzu nyine?
Yari muri iyo nzu nyine. Niwe mbere yari muri iyo nzu nyine, bari kumwe n'uwo nyine mutaliyano.
Amatohoza muri ko murakora avuga iki? Uyu mupfasoni hari ikintu yoba amaze gushikiriza?
Hari ibyo avuga ariko bidafashe, kuko wewe aravuga yuko ngo bahejeje yagandagurwa amaze guhejeje gutegura icyayi ngo we yaciye asohoka ngo ajya kugururira abakozi bakuzakorera ngaho ngo hanyuma agaruke ngo acasanga yicumise. Ariko rero igipolisi cyashitse cyasanze inkota yacumise uwo muntu iri ahandi hantu bakarabira, nawe ari ahandi hantu. Kandi kirazi kungene yacumise, bikaboneka ko uwo muntu atashobora kuyicumita ukuri hano. Biboneka ko hacumise n'umuntu yakoresheje inguvu nyinshi atari wenyine. Ikindi nacyo uko kinahambaye n'ayo makuru yari yarabwiye abantu yuko muri ino minsi uyu mupfasoni Ciza Diane yaragize iminsi amu teye ubwoba bwo kwashaka kumuganda gumanya n'umwanya.
Ayo makuru na makuru ari kubiruma byo gufata amajwi canke na makuru abantu bahanahana gute.
Na makuru y'igipolisi cyaronse na cahawe cyane cyane n'abo yari yabibwiye abantu bamwegere.
Uyo mutariyano yari afite imyaka ingahe?
Yari afite imyaka 65 yarakoze ku bitaro by'abasirikare ngaha mu Burundi yongera ubu naho mu minsi iheze yahora akora kuri bitaro bishasha bita Kira Hospital ariko ubu yari yakukurutse.
Abaserukira igihugu cy'Ubutaliyano mu Burundi bavuga iki kuri iryo gandagurwa?
Ushikira igipolisi nicyo kiriko kirakora amatohoza ariko rero iyo umuntu nk'uwo w'ikindi gihugu agandaguwe murazi ko badashobora kwicara baca begera bariko barakora amatohoza kugira ngo barabire hamwe ibiriko birashikwako n'imaze bishikwako mu bijyanye n'amatohoza kugira ngo umunyagihugu wabo yagandaguwe ubutungane bukora akazi kabwo maze abakodije barabaze bafashwe bashikirizwe intara.
Mihweje amatohoza amaze gukora imvo zobari zihezo kuba umutaliyano yaragandaguwe?
Imvo ntiziramenyekana kuko ubu turiko turavugana n'ubu uyo mupasoni n'abo bandi bo baracariko barabavuga nibamara kubavuga neza bavuge neza icatumye ivyo bintu bikogwa ariko aca baravuga ashobora caratumye gusa ayo makuru wo ya muhisi yari yabwiye abo bantu nuko batari babanye neza n'uwo muntu.
Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi c'Uburundi, murakoze cane gose. Zosubira kubatera kamu tubabaze aho amatohoza ageze y'iryo gandagurwa ryo mu Taliano Franco de Simone. Murakoze cyane.
Murakoze namwe.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mpayimana Philippe, umwe mu bariko bahiganirwa kurongora u Rwanda mu matora yimirije, yavuganye kuri telefone na mugenzi wacu Ernest Ugeziwe, atangura avuga ikintu ariko arakora kugira ngo yuzuze ibisabwa na komisiyo y'amatora kugira ngo azokwemeregwe kwiyamamaza. Reka tubatega amatwi.
Baduhaye iminsi, iyo minsi ngomba kwibyaza umusaruro uko ushoboye. Nahise nyine nifashisha abasanzwe bamfasha kugira ngo mbitunganye, uturo turasubiramo mu turere hirya no hino. Ntabwo byoroshye ariko n'abaturage bamwe na bamwe bahita babyumva bakarushaho kwitabira kudusinyira kuruta uko mu bwa mbere byari bigoranye, mbese biriho biragenda neza.
Kubera iki wahisemo guhita werekeza ku mugabane w'Uburayi aho kugira ngo ugume mu Rwanda n'ikipe iri kugufasha mu mutegure ibyo mwasabwaga na NEC?
Byari biteganijwe ko nasubirayo nkongera nkagaruka, kandi ni nabyo byiza byo kuba nyine ntakora jyenyine, n'abari basanzwe bamfasha banyemereye gukomeza kumfasha. Icy'ingenzi ni uko urugendo rwanjye rugera ku byo nari nteganije, nkakemura ibibazo n'ibyo nifuza gukemura mu Bufaransa, ubundi nkagaruka tugakomeza.
Niba atari ibanga, ni iki gitumye uri mu Bufaransa muri kino gihe kuruta uko waba uri i Kigali? Ni iki gifite agaciro cyane kuruta iriya kandidatire watanze urimo gukoraho mu Bufaransa?
Mu Bufaransa abantu benshi, abanyarwanda bamaze kubisobanukirwa ko hari abanyarwanda babayo. Ndi umwe rero mu banyarwanda baba mu Bufaransa batanze kandidatire yo kwiyamamaza, icyo bita diaspora. Ndakeka ko abantu bashobora kumenya icyo ari cyo. Ntabwo ndi mu Kaburundi kuko mfite uburenganzira bwo kuba mu Bufaransa nkaba no mu Rwanda ndi umunyarwanda uba nyine mu Bufaransa no mu Rwanda. Niyo mpamvu ibyo nsabwa bijyanye no kuba ntuye mu Bufaransa nabyo ngomba kubyubahiriza. Ikindi nanone, mu nshingano nihaye nyinshi cyane, harimo guhuza abanyarwanda baba hanze n'aba mu gihugu.
Ukiva mu Rwanda, hari amakuru yanditswe n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda bivuga ko ushobora kuba waratorotse, umenye yuko utari bugaragare ku rutonde rw'abakandida bagateganyo, kandi nanone bigakubiteranira na cya gitabo wigeze kwandika bivugwa ko cyaba kirimo imvugo ipfobya genocide, ukaba waragize amakenga yuko mu gihe waba utagaragaye kuri uru rutonde inkiko zishobora guhita zigukurikirana maze uratoroka. Ibyo bivuga iki?
Ntabwo natorotse kuko sinkurikiranwe, naho ibyanditse twabiganiriyeho narisobanuye ko nanditse nk'umunyamakuru ndetse nanjye nanditse ndi umunyamakuru nanditse ibyo mbona nanditse ibyo ndeba ibibazo bambajije narabishubije abakeka ko natorotse baribeshya ababyandika mugomba kubima amatwi kuko hari jyewe hakaba n'inkiko z'ubutabera muba mushobora kubaza
abuvuga mwabiganiye n'ibande ni inzego zishinzwe umutekano mu Rwanda cyangwa
oya ndavuga ko nasubije ibibazo byose bijyanye n'iki gitabo nanditse nta kibazo ngifiteho ntabwo bambufitiye kuko nanditse amateka y'abanyarwanda babaye muri Zaire bahunga nta kintu kibi nanditse ntaho nigeze nifuriza u Rwanda ibintu bibi nta mpamvu rero nyine y'ubuhunga mbese nk'uko maze kubabwira nahagurukiye mu Rwanda kubera gahunda murabizi ko na n'umukuru w'igihugu n'ubu nawe ari mu mahanga kandi nawe ni umukandida nk'abandi ni ukuvuga yuko umuntu ashobora kugira gahunda yo kujya mu mahanga akagaruka
uzasubira mu Rwanda ryari kuko wari wavuze ko uzamara icyumweru aho ngaho ku mugabane w'Uburayi kandi ndakeka kigiye kurangira ndetse n'igihe cyegereje kugira ngo komisiyo itangaze abakandida noneho ndakuka bazahanira umwanya wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda
uko byari biteganijwe biracyari muri gahunda bashobora gutangaza ku itariki ya 7 icy'ingenzi nuko abantu bamfasha kuzuza ibisabwa babikora muri gahunda kandi bakabibagezaho nshobora kuba mpari imbere cyangwa nkahaba na nyuma icy'ingenzi ni uko abanyarwanda bamenya ko nshishikajwe no gukomeza gutegura amatora abera mu Rwanda
bivuze ko ku itariki ya 7 NEC izatangaza abakandida ntakuka uri mu Rwanda
ubundi nibyo biteganijwe ariko tuganire ku bintu by'ingenzi nk'uko nababwiye iyo gahunda nzagerageza kuyubahiriza
Radio Ijwi ry'Amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 1990 aho hashingwa amaleta yigenga atowe n'abanyagihugu mu turere twa Cisjorda na Gaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gutanga imfashanyo z'amadolari arenga amamiliyaridi 5 mu iterambere rya Palestiniya harimo n'imfashanyo zikomeza umutekano ariko zitarimo ibigwanisho ku butegetsi bwa Donald Trump izo mfashanyo zitegekanijwe kongerezwa umugambi w'izo mfashanyo uzoba ari ugufasha kugarukira imbabare z'abanyepalestiniya hamwe no gukora ibishobotse byose kugira umutekano n'iterambere bitsimbatare kugira kandi haboneka amahoro arama hagati y'abanyeIsrayeli n'abanyepalestiniya ariko nk'uko umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga wa Amerika Rex Tillerson yavuze ashimitse Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteze ko haba ikugwaho ry'itegeko rimaze igihe kirekire ryemerera ubutegetsi bwa Palestiniya gushumbusha imiryango y'abagizi b'iterabwoba bicigwa canke bagakomerekera mu bitero baba bagize ku banyeIsrayeli aho yashinga intahe imbere y'inama nshingamateka umushikiranganji Tillerson yavuze ko we na perezida Donald Trump babishikirije umutegetsi mukuru wa Palestiniya perezida Mahmoud Abbas igihe bari mu rugendo i Bethlehem mu kwezi kwa gatanu naho mu kwezi guheze abategetsi ba Palestiniya batangaje ko bagiye guhagarika gutanga amafaranga kuri bamwe mu bagwanyi bakorana n'umugwi w'iterabwoba wa Hamas bari mu munyororo iyo ngingo ntiyashimishije ngo ikemure amakenga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifise ku mafaranga atangwa ashimira abagizi b'iterabwoba bibandanya gukogwa nk'uko Perezida Trump yavuze ari Bethlehem aho yari ahagararanye na Perezida Abbas amahoro nashobora kuzopfa atsimbataye iyo ubugizi bwa nabi bwemewe bugahembegwa kandi bugashimigwa ati dutegerezwa guhaguruka tukagwanira hamwe ubwo bugizi bwa nabi
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Nshuti mwarimu duteza amatwi ibiganiro n'amakuru twa tubafitiye kuri iyi saha aha niyo bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kudatangwa mu biganiro vyacu bikurikira
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.